Iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri iki gitondo i Washington DC. Abaduteze amatwi namwe mu gitangura kutukurikirana, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo, nije nyoboye ibiganiro byo muri aka kanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, itariki 7 z'ukwezi kw'icumi na kabiri, umwaka w'2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere, turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho inama nkuru y'ubumwe no kunywanisha Abarundi yiyamiriza yivuye inyuma makuru y'akanama k'ubumwe bwa Afrika muri dosiye y'uwahoze ayoboye Burundi, Melchior Ndadaye. Itangazo ryashyizwe ahabona n'uburongoye iyo nama ejo rirashigikiye ko abagirizwa n'icyaha cyo kumugandagura bo kubitwa intahe mu gahanga. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Itangazo rishikirijwe n'inama nkuru y'ubumwe no kunywanisha Abarundi kubyerekeye igandago.
Uwo ni Guillaume Ruzoviyo ariko asoma itangazo ry'inama nkuru y'igihugu ijejwe umwe bw'Abarundi no kunywanisha. Iryo tangazo rije rikurikira ayandi amaze gusohorwa n'inzego zitandukanye n'iryo gushigikira ubutungane bw'u Burundi buriko bukora ku rubanza rw'umuhisi Melchior Ndadaye yahoze atwara Burundi. Ambassadeur Ruzoviyo akiyamiriza ariko abanyamahanga bashaka kwivanga muri iyo dosiye.
Umurundi wese akunda amahoro, ubutungane n'ukuri ategerezwa kumenya ko igandagurwa rya nyir'icubahiro umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior na bamwe mu bo bakorana n'ubwicanyi butagira izina butegerezwa gukurikiranwa n'ubutungane umwanya uwo ari wo wose mu buzima bw'igihugu, kandi n'igikorwa cerekana ukwikukira kwacu ndetse n'ubutungane aho atamuntu n'umwe ava hanze y'igihugu yogira icyo ahinduye. Aha tukavuga cyane cyane tuyamiriza ibyo Musa Faki Mahamat arongoye akanama k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yashikirije. Byongeye kubandanya ubwo rubanza ni intambwe ishimishije itujana mu kuvavanura no kudahana ibyaha byazingamitse igihugu cyacu cy'u Burundi.
Inama y'igihugu ijejwe ubumwe bw'Abarundi no kunywanisha isanga ubutungane bw'igihugu bwokora akazi kabwo. Umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi ugakora akazi kawo. Ni mu gihe hari bamwe mu banwikiwe imitahe bamaze gushikiriza ko batazitaba ubutungane ariko bazitaba umugwi severe, nayo kubona hari n'abashikiriza ko dosiye Ndadaye ishobora gutera umudugararo mu gihugu. Guillaume Ruzoviyo yabwijwe rya Amerika kwabo arabashaka gusamaza Abarundi.
Yesu umutahe wiwe uraguhungabanya wewe, umurundi ahungabanywa n'uwo mutahe ahungabanywa kubera iki? N'ukuri ubwo ndibumva ko ari gukwegera ko simwe tubavuga tuti abantu bagomba gukwegera ko bagomba gufata inkinzo y'ubwoko bavamwo ngo bavuge ngo ubwoko buhungabanye, kandi igihe ibyo bintu by'igandagwa rya Melchior Ndadaye byaba abo muri ubwo bwoko nyine aribo batanguye guhona, ubwo ndimwumva ko kwitwaza ibyo bintu ugafata iyo nkinzo ngo y'ubwoko ari ukukwegera ko ibintu bidakwiye gukwegerwa. Nubamenyesha yuko twebwe Abarundi twese uko tumeze tutakwiye guhungabana mu mitima yacu.
Mu gihe benshi bibaza igituma inzego z'igihugu ziguma zishikiriza amatangazo ku rubanza rw'uwo yahoze arongoye Burundi, ntibisigura ko ari dosiye iteye ubwoba. Alice Nzomukunda icegera c'uwurongoye iyo nama y'igihugu ijejwe umwe bw'Abarundi no kunywanisha yabwijwe rya Amerika kwa ayo matangazo afise intumbero yo kubwira Abarundi ukuntu bo kwifata.
Abantu benshi ngabahora bahamagara bahabwa imitahe mugabo simura mbona yuko bica bihagurutsa abantu mugabo bene guhamagarwa nibo bace bagomba kubigira birebire baca bashaka guhenda Abarundi n'amakungu ngo ziranyazwe, kuko urinze ubona umuntu w'umunyacubahiro atwara ubumwe bwa Afrika asohora itangaza avuga ati nimusubire gukora kuri iyo dosiye. Murumva yuko avuze ati Abarundi nimuhagarike gukora ubutungane bw'u Burundi, hagarika gukora kubera iki atoye iyo kubera ko bamubwiye bati ni dosiye yari yaraheze barayivyuye. Imbwa iyo amenya yuko ari dosiye yari isanzweho iriko irabandanya, ndabizi neza ko atari kubakwa kwandika bya bintu yanditse. Hati ko tuvuga kugira ngo n'abatari babizi babimenye ko hatari dosiye yari yarugawe yaraheze ni dosiye bandanya nkuko n'izindi dosiye nkuko nawe ofisi dosiye muri gasambura manza cangwa handi igashobora guteba gufata umwanya muremure kugira ngo ibyuke ibandanye ico gihe rero mu musinyuri abandanyirije
inama nkuru y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha igasaba kwa bose bateguye bagashira mu ngiro igandagurwa rya Amerika ndadaye n'abafasha biwe bo kwishura akabi bakoze inasaba kandi ko nabakoze ubwicanyi bwakurikiye bo kubitwa intahe mu gahanga iyo nama inamenyesha ko izokora ibishoboka byose kugira umwe bw'abarundi bugume buhangamye Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Kunguru yerekeye Rwanda naho chancelier w'igihugu cha Autriche Sebastian Kurz yari mu rugendo rw'akazi mu Rwanda ejo kuwa gatanu yavuze ko igihugu ciwe kigiye gushora imiliyoni 65 z'amaero mu Rwanda no mu gihugu cha Ethiopia ivyo yabitangaje mu kiganiro yahabamenyesha makuru amaze kubonana na prezida w'u Rwanda Paul Kagame ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Umwe yagiriye mu Rwanda chancelier wa Autriche Sebastien Kurz yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru muri Village Rugwiro yari kumwe na Perezida Paul Kagame uyu muyobozi w'igihugu cya Autriche yavuze ko bumvikanye na Perezida w'u Rwanda ku buryo burayi na Afrika byagirana ubufatanye mu ishoramari rikozwe neza kandi giha amahirwe y'akazi urubyiruko rwa Afrika mu ijambo rye Perezida Paul Kagame yibanze cyane ku kibazo cy'abimukira cyane urubyiruko ruva muri Afrika rujya gushakira amaramu ku Burayi Perezida Kagame yavuze ko ku urubyiruko rwa Afrika rurarikiye kujya Burayi ariko rwigishijwe ko ariho hari amakiriro y'ubuzima
If you look at the history of this migration which has many facets to it
Simfatwe nk'umuntu w'umushinyaguzi ariko hari igihe Burayi bwateruraga abaturage ba Afrika bakabajyana kuko icyo gihe bavugaga ko ari muri paradizo aho abantu bajya bakabona akazi kuko Afrika iyobowe nabi ayo masomo barayumvise ubu ni iki cyakorwa ngo abo bantu tubafate bagumi wabo
to our paradise to our place in Europe
Chancelier wa Autriche Sebastien Kurz yavuze ko igihugu cye kizashora imiliyoni 65 z'amayero ukuvuga asaga miliyari 65 mu Rwanda no mu gihugu cya Ethiopia akazashorwa mu mishinga isanzwe y'iterambere no kuzamura inganda
And one point where we agree is that a strong private sector
Kimwe mu byo twumvikanyeho nuko urwego rw'abikorera rukomeye ndetse n'ubukungu butajegajega ariyo ntango y'imibereho myiza y'abaturage ba Afrika urwego rw'ibihugu tuzongera ubufasha bwacu nka Autriche ku bigo by'ubucuruzi byacu bishora imari ku mugabane wa Afrika banki nkuru ya Autriche itsura amajyambere izongera inkunga yayo kuri Afrika igere kuri miliyoni 55 z'amayero mu myaka 5 iri imbere tuzanashyiraho ikigega cyo gushyigikira imishinga iciriritse cya miliyoni 10 z'amayero kugira ngo tworohereze ibigo by'ubucuruzi bya Autriche byifuza gushora imari mu Rwanda na Ethiopia ndetse no mu bindi bihugu bya Afrika
and also in other African countries
Perezida Kagame nk'umuyobozi uyobora Afrika yunze ubumwe na chancelier wa Autriche Sebastien uyobora umwe bw'Uburayi bombi biteganijwe ko bazahurira mu nama izabera muri Autriche tariki ya 18 z'uku kwezi ikazahuza Afrika n'Uburayi urugendo rw'umunsi umwe umukuru wa guverinoma ya Autriche yakoreye mu Rwanda yasuye urwibutso rwa genocide ruri ku gisozi asura icyanya cyagenewe inganda akabasoje urugendo rwo yerekeza mu gihugu cya Ethiopia Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika Kigali.
Turabashimiye bagenzi bacu ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumena Jean Diane na Hazwendo ngo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Turabwa tuti rero hako two kwiteranya kuba abanyamerika twakore imyaka 30 bamwe twebwe twofuma duhagarika nimba badashimye ko dukoresha amasaha 8 tukava tuti badutekereza dutahe tuvana amahoro mugabo tutarenze gutaha twirukanywe nk'abavuye kuragirana n'arume kuko urumva bagufasha usinziri abo cyo bari sensation sans preuve
Uyu ni impagaritse Pierre Claver, numwe mu baserukira abakozi barenga amajana abiri bakora akazi ko gucungera ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi n'inyubakwa zitandukanye z'abanyamerika ba muri ico gihugu bamaze indwi bari muri yegereyegere. Bimwe mu byo basaba harimo kugabanirizwa amasaha menshi bariko basabwa gukora. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba inama idasanzwe abakuru b'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko yo gutorera ibibazo hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pyankuru Nziza yatangaje ko hagati y'igihugu ciwe n'u Rwanda hasana hari intambara igaragara. Mwikete yandikiye mugenzi we w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni ari nawe atwara akarere ka Afrika y'ubuseruko no mwaka yamusabye gutuma ko vyihuta inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu kugira ngo bakemure ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi. Perezida Nkuru Nziza yabwiye Museveni ko uwo mubano mubi ari utuma amatata ari mu Burundi adindira. Ibiri muri iryo kete na mugenzi wacu Kigali Pierre Claver niyo nkuru.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi atangura ikete giwe abwira mugenzi we w'Uganda ko amushimira ingene yitanze kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi kuvaho hari abashatse gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Yamara Perezida Petero Nkurunziza abwira Yoweri Kaguta Museveni asanzwe ari we aramutswa akarere ka Afurika y'ubuseruko ko ari kimwe mu bihugu bigize uwo muryango cabereye intambamye utwo twigoro. Perezida Nkurunziza avuga ko ico naco ari u Rwanda. Perezida Nkurunziza abwira Museveni ko u Rwanda rwatanguye gutera u Burundi kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. U Burundi kandi buvuga ko bwitwaye muri uwo muryango nyene wa yase Perezida Museveni asanzwe atwara mw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika mu nama nkuru y'akarere k'ibiyaga binini hamwe no mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Perezida Nkurunziza yongoreye Museveni kandi muri iryo kete ko abashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe bibera mu Rwanda ataco binona, abandi nabo bakigishwa igisirikare bagahabwa n'ibigwanisho gutyo bagatera Burundi baciye ku mipaka canke banyuze ku butaka bwa Kongo. Perezida Nkurunziza aranatera ivyatsi gikorwa co guha impapuro z'inzira impunzi yitako ari inkozi z'ikibi kugira ngo zitembere mu karere hamwe n'i Buraya aho Burundi buvuga ko bikorwa n'u Rwanda hamwe n'Ububirigi. Perezida Nkurunziza abwira Museveni ko bitumvikana ingene akarere arongoye kayase kaguma kigira sindabibazwa kandi ivyo bikorwa bimaze guhitana abantu amajana n'amajana mu cibitoke mu Kayanza mu Ruhagarika n'ahandi. Yongera koko ari n'indege za gisirikare z'u Rwanda zimaze igihe zizunguruka ikirere cy'u Burundi ataruhusha za savye. Perezida Nkurunziza yatangarije Museveni ati kubera u Rwanda ruhonyanga amategeko n'amasezerano menshi muri yase n'ubumwe bwa Afurika mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu canje, jewe singifata u Rwanda nk'igihugu kigenzi ahubwo ndagifata nk'umwansi w'igihugu canje. Perezida Nkurunziza abona ko ubu hagati y'u Burundi n'u Rwanda hasa n'ahari intambara igaragara aho u Rwanda nabwo ntiruhengeshanya kwamirira kure ivyo rwagirizwa n'u Burundi kuva kera. Abategetsi b'u Rwanda babona ko u Burundi vyabunaniye gutorera inyishu amatati bufise hanyuma bugashaka kuvyegeka ku babanyi. Nyabona iki gihugu naco cagiriza u Burundi gutegura ibitero ku Rwanda. Umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Rwanda Dan Munyuza aheruka kubitangaza mu mvugo ifobetse. Yagarutse cyane cyane ku bitero byakozwe n'abantu bataramenyekana mu karere ka Nyaruguru igice gihana urubibe n'u Burundi. N'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda nawe Dr Richard Sezibera aheruka kwemeza ko umubano n'u Burundi atari mwiza. Waramutswa igihugu cy'u Burundi ahamagarira Perezida Museveni gutuma ko inama idasanzwe yihuta y'abakuru b'ibihugu by'ako karere kayase kugira ngo bige ibyo bibazo byose binakenewe mbere harondegwe n'umuhuza gutyo akarere kabe nk'iparadizo y'amahoro. ku kibazo cy'uko leta y'u Burundi ititabye ibiganiro bihuza Abarundi biheruka kubera Arusha. Perezida Nkurunziza yabwiye mugenzi we Museveni ati none hamwe ari wewe wohava wemera kwicarana n'abashatse kugukura ku butegetsi. Ati Perezida Kenyatta wa Kenya na Magufuli wa Tanzania babaye ari bo biraba bohava bemera guhonyanga amategeko bagahamagara bahungabanije inzego zavuye mu matora maze bakicarana ku meza y'ibiganiro. Ati ku isi nzima abantu nk'abo bacirirwa imanza. Ati kuki ku Barundi bitogenda gutyo. Nkurunziza ati nimba mubona byogenda gutyo kuki Perezida Kagame atokwemera kuganira n'interahamwe hamwe n'abandi bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ku byerekeye ibiganiro bihuza Abarundi, Perezida Nkurunziza yamirira kure icegeranyo cashizwe habona na Benjamin Mkapa umufasha w'umuhuza mukuru Museveni. Avuga ko kidahuye n'igihe kuko hari byinshi byakozwe mu ntumbero yo kugarukana amahoro n'umutekano. Yagiriza abo bahuza ko bahengamye bakabonana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi gusa. Asaba ko igice cya gatanu biheruka kuba cofatwa nk'imfagusa maze hagatumwa ko ikindi gice. Perezida Nkurunziza yamirira kure bimwe mu biri muri iyo raporo nko kuzana inteko mvamakungu zoza gucungera abanyepolitike, gukuraho imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta yiwe, gutanga ikigongwe c'ikivunga ku mfungwa za politike n'ibindi. Uwo aramutswe Burundi arangiza abwira mugenzi we Museveni ati nyakubahwa umbabarire kubona ndakubwije ukuri ko ntazokwigera nicarana nabo kuko kuba ari gusasira indaro ukudahana ibyaha mu gihugu anje. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru i Kigali arakinuye leta y'u Rwanda ntiragira ico ivuze kuri ivyo vyagirije ivya Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza biri mu ikete y'impapuro zitandatu ijwi rya Amerika dufitiye kopi. Turaza gusubira mu Rwanda tubabwira ivyerekeye umwimbu muke mu barimyi b'umuceri, ariko tubanze tunyarukira i Bujumbura gato aho indwi irumanya abakozi barenga amajana abiri bakora akazi ko gucungera ubuserukizi bwa Leta Zunze za Amerika n'inyubakwa zitandukanye z'Abanyamerika bari muri yegeregere amatata janye n'amasaha yo gukora niyo ntandaro yayo. Ibindi na mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse.
Abakozi bishira hamwe Torres Vebe ricungera ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika mu Burundi biyamiriza ingingo iherutse gufatwa n'icyo shira hamwe ryo muri Amerika ribakoresha. Ingingo ibategeka ko bakora amasaha 12 ku munsi. Nimagarise Pierre Claver numwe mu baserukira abandi muri iki kibazo.
Batanguye kubitumenyesha mu kwezi kw'icenda. Twe turabwira tuti ivyo bintu navyo twoshobora. Turabwira tuti ayo masaha ni menshi kandi turavye systeme dukoramo ya pointage ijya GMC, ijya systeme electronique du pointa uko iminota 30 heze ti no kuri ku muntu umwe ararara azunguruka urupangu rwose ntigikunda ku mwana w'umuntu ntacyo twoshobora. Turavuga tuti rero hako two kwiteranya ku bantu dukorera abanyamerika twakoreye imyaka 30 bamwe umwe abandi irarenga 10-15 kuduga mu gukoze mike akoze imyaka 8. Turavuga tuti twegwe twofuma duhagarika tukavuga tuti ntavyo dushoboye hama nimba badashimye kudukoresha ayo masaha 8 tukavuga tuti badutekereye dutahe tuvana amahoro mugabo tutarinze gutaha twirukanywe nk'abavuye kuragirana inarume kuko urumva bagufasha usinziri uchutaha uchubari sansiye sampliyave.
Itegeko rigenga kazi mungingo ya jo ijana 12 rivuga ko amasaha sanswe yo gukora ku munsi ari 8. Indwi yose umukozi agakora amasaha 45 kandi ko amasaha y'akazi ari amasaha umukozi abakiri ku kazi. Ariko kandi ingingo y'itegeko nyene iravuga ko itegeko ry'ubushikiranganje bw'akazi rishobora gushiraho amasaha renze kurayo ategekanijwe bivanye n'ingene umukozi n'umukoresha bavyumvikanye n'ingene ayo masaha renga azohembwa. Twagerageje kurondera utwara amashira hamwe akora akazi ko gucungera umutekano mu Burundi Commissaire Muheto Fidel kuri telefone yiwe ntiyitavye. Ariko abakozi ba Torres bavuga ko ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika bwaba bwasavye ko ishiramwe Torres ribaha umukozi umwe gusa ritategetse amasaha akora hako hatonda babiri nk'uko byari bisanzwe. Kuri ivyo ubwo buserukizi twaburondeye bwavuze ko bushimye kutagira icyo bubivuze ko. Uko biri kose abakozi ba Torres basaba ko ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika bararira bwo vugana n'ishirahamwe ribakoresha Torres rifise icicaro muri Amerika mu gutora inyishu y'iki kibazo cyabo bidaciye kubiri n'amategeko.
Ko ari isanzwe iserukira Amerika ngaha mu Burundi bakaba bakorera ku mategeko nabone y'u Burundi ahama Torres ikaba ari societe y'Abanyamerika none ko basanzwe baserukira twe twasaba yuko bo vugana bakavuga bati nyabona Torres raba mukurikiza amategeko amategeko y'igihugu avuga ibi nibi 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 bakavyumvikana Departement d'État américain bakavugana na Torres kuko nibo bayihaye isoko kuko barabona ko biko bitera kajagari bubahiriza amategeko bareke gukoresha abantu nk'aba esclave hama bongere bakoreshe amasaha yemewe n'amategeko n'amasaha 8 kandi bareke gukura abantu nko kumenga n'amategeko bagenga bafise
ivyo babisaba kuko babona ko basa naho batariko barumvirizwa n'ishira hamwe Vigil Burundi risa n'iserukira Torres numubonano bahawe mu masaha yo mu gatondo yejo kuwa kane bavuga ko atacavuyemwo mbere ibintu byaciye bisa n'ivyunyuka ku muhinga monyene wo kuwa kane bane mu baserukira abandi muri aba bakozi ba Torres batwawe n'igipolisi kivuga ko kigiye kubumviriza ariko baca binjizwa agasho umwe muri bo yavuganye n'ijwi rya Amerika yavuze ko bakavuyemwo isazi 3 z'agatondo zo kuri uyu wa gatanu batanze ni hadabu ry'amafaranga 10,000 vy'amarundi kuri umwe umwe ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Dusubire mu Rwanda nkuko nari nabibemereye aha barimye umuceri mu kibaya ca Bugarama ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bafise amakenga kuno mwaka umwimbu utazogenda neza impamvu murayumva mu nkuru irambuye numenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima.
Umuceri wabaye umuhondo kuko warugeza igihe cyo gucanura bisaba agafumbire kitwayire ko gushiramo kugira ngo umuceri ucanure ifumbire ntayo tugenda kuba
umwe muri abo bahinzi b'umuceri bo mu Bugarama ho mu karere ka Rusizi aragaruka ku kibazo cyo kubura inyongera musaruro gikomeje gutuma icyo gihingwa cyangirika. Ubusanzwe abahinzi bahabwa ifumbire na leta binyuze muri gahunda ya nkunganire muhinzi ubwishyu bwayo bakazabukatwa ku musaruro bazaje mu rakunganda zitunganya umuceri nyuma yo gusarura iyo bahawe muri iki gihembwa ari kubuye ababanye nkeya ndetse bafite impungenge ko umusaruro uzagabanuka bikabije.
Umusaruro ntawo kabisa abantu bose barahombye. Hari n'abari kubagara bwa mbere, hari n'abari kubagara bwa kabiri. Ukareba wa unduhinze nyuma wewe bana yanjye azatahape. Nibatukorera ubuvugizi n'ukuri ifumbire iboneke.
Abo bahinzi baravuga ko nyirabayaza nawo gukenera ifumbire irenze iyo bari basanzwe bakoresha. Ari imihindagurikire y'ibihe aho mu kibaya.
Ikibazo twagize muri isezi turi kubagara ubu. Izuba ryabaye ryinshi. Ribaye ryinshi rero ifumbire itubana nkeye. Nk'icyane nk'iyi sezi turi kubagara kubera hari mu kinyine twayiteye mu kwa munana. Izuba zikino ryabaye ryinshi no hari n'igihe cyabayeho izuba riva no mu gihe kitari ryacyo. Ifumbire wayishyiramo igakawuka bivamo n'amazi tukaba make.
Abo bavuga ko icyo kibazo cy'inyongera musaruro bakigejeje ku bashinzwe gukurikirana ibikorwa by'ubuhinzi mu mirenge batuyemo ariko ntibakibonera igisubizo bityo bamwe muri bo barisanga bashakira ifumbire ku bacuruzi basanzwe kandi ahanaho ikiguzi cyayo kikubye hafi inshuro ebyiri ku buryo n'ubundi bijyanye n'igiciro umuhinzi ahabwa ku muceri uyihaguze yisanga mu gihombo.
Twanagiye mu nama hariya gukora umuganda hariya cyo kibazo twagihaye agronome baravuga ngo kukareba bahakaniye ko nta yindi fumbire bakohereza ngo ntayo yarabuze. Nuba ufite uburyo azigurira nyine ku mucuruzi wayidepye.
Tugenda ku bantu babashije kuba bayifite nabwo ngo ni 650. Ubwo rero ukazareba nyine ukabona n'igiciro bashizeho ukabona amafaranga ntayo wakuramo.
Icyakora inzego z'ubutegetsi muri Rusizi ziravuga ko zigiye gukorana n'ababishinzwe kugira ngo umuti w'icyo kibazo cy'inyongera musaruro uboneke vuba.
Niba umuceri ukiri aho ushobora gushyirwamo indi fumbire ahangaha twakora ubuvugizi kugira ngo niba bakeraho bashobora kuba bayishyiramo iboneke. Kuko umuceri ari stade ubugezeho ukaba washyizemo ifumbire ntacyo byamara ariko akaba na stade kubushobora kubivura. Rero turaza gukorana n'ababishinzwe kugira ngo turebe niba ikibazo uko gihari uko giteye n'inzira twa gikemuramo dufatanyije na rabu. Kuko buriya rabu dufite umukozi wayihoraho hano afatanya na agronome w'akarere na agronome w'umurenge turaza buriya gukora mu buryo bwihuta turebe igisubizo dushobora kuba twatanga.
Uwo ni Bwana Kayumba Ephraim uyobora akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ikibaya cya Bugarama gihingwa umuceri ku buso bwa hegitari zirenga 1,300 kikaba gikorerwamo n'abahinzi bibumbiye mu makoperative. Ihuriro ry'ayo makoperative rigaragaza ko mu gihembwe gishize bari babonye umusaruro ungana na toni zirenga 7,500. Nyamara kuri ubu nta kizere na gito cyo kongera kuwugezaho bitewe no kubura inyongera musaruro. Temistocle Mutijima, ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Yakoze Temistocle Mutijima ku nkuru muhejeje kumva i Canadian Ndonse hamwe na Pierre Claver niyo nkuru badufashije guhura. bashikiriza amakuru avugwa ijya nino ni gicero cha kabiri cha kiganiro iwanyu mu ntara kwa gatanu cha tubatahiriza abanywe kamurumvise yuko na Evode naho nangwa twinjije muri no mwanya muri ako karirimbo kiwe ngo muntahirize ahavuga abakumbuye nuko rero ncuti bakunza ibijo rya America aho muri hatandukanye mu makambi turarindiranye igishika kugira amatelefone yanyu kugira ngo tubahako kanya mwitahiriza abanyu hama muyage nabanyu aho bari batandukanye juri ya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise Philippa ku murongo wa telefone Philippa ikaze ku juri ya America Philippa
urakoze
urakomeye
yego ndakomeye
uherereye he
nerereye mu buraro ko ingozi
aho ingozi haravugwa make
ingozi na mahoro uretse ko uye abenegihugu twese turiko turagirije ico tuvuga duhanahana makuru kubijanye n'imitahe mpuzamakungu yasohorewe wahoze arongoye igihugu c'u Burundi Petero Buyoya tukaba tuvuga tuti ahubwo bari baratevye nta muntu n'umwe afite ukumva afise ukubona atazi amabi Petero Buyoya
urambabarire Philippe umbabarire gatonya ugo rubuga no musinza kurutanga turi mu byo gutasha nta politique tujamwo na cone cane ko harimo ivyagirizi tutashobora guca duha urundi ruhande kugira ngo nago gwisigure washaka gutasha nderero no munsi
ego ndifuza gutasha abagenzi banje bari bujumbura ariho bene wacu Dr. Mujawa Maria Louis ndifuza gutasa abavyeyi banje bari imuramba itangara ndiko wanya nka Yohani ndifuza gutasa abagenzi banje bari muri Canada Dr. Jean Marie Ndinze ari ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abo twiganye abo dukorana n'abandi bose ndabipfurije kurangiza neza umwaka no gutangura uwundi mushasha hamwe n'imitsi mikuru irangiza umwaka murakoze
urakoze cyane mugabo wari watugiye kuri kumwe na madamu nawe yashaka guha vatash
ego madamu reka ndamubahe atas
muteramiye kuduki none na madamu muduhe tumwibarize
oya na ari bungenze na
murindiriye ryari ico kibondo
amo baganga batubwiye mu mpera z'uko kwezi
ni kumuherekeza neza muri uyu mwanya arimo rero urumva ko ari muto usigaye gusumba ukamuba hafi
Ego
akazi nakiwe
bonze kuvugira ku radio
ego ya nuburenganzira bw'ibereka tumureke ntaco mugatubifurize umugisha kuri iyo ngabire mugiye kuronka vuba
urakoze cyane
mugira umusimiza ngaho ingozi ijugiye America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara urubuga ni rwanyu bwo gutasha na politique tuvuga uno museko no gutasha vyonyene hamariro oya ntacu tukabahana uturimbo dutandukanye mu midiho itandukanye indimi zitandukanye kandi no mu bihugu bitandukanye inyuma ya Evode duce tuja mu Rwanda naho akarimbo ni face to face ka Shali na Nina
kihambere kwamunanye
tose nindi telefone ivuye Kenya ariko akazina kiwe ntiyagashize ko kuri neza kuri aho bayadusavye ngo tumuhamagare aho hereye neza na neza muri Kenya hama nakazina kawe
hallo
wi herere hehe hama akazina kawe hehe muri Kenya
bo dewe ni kwa irakoze sirire nkaba ntumbereye ahantu bita Machakos ariko nkaba sanzwe ndi mu Burundi
okay ugashaka gutasha nduno mose
bo uyu munsi shaka gutasha mama wanje ari muri commune Buyengero nkatasha mukuru wanje yitwa Ndayihereze Oscar ari ngaho mu Rumonge Natasha n'umuseri wanje yitwa Hakora Imbabazi Dominique kuja mu Minago.
Ego bose ukabipfuriza iki?
Mbo ndabipfurije umunsi wa gatanu mwiza n'abantu bose turi kumwe ngaha yitwa Ngato.
Urakoze cyane, ngira umunsi mwiza ngaho muri Kenya. Ni no kuri duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cabashikiriye kubwa Macbile ya Beru hamwe na Engineer Joe bari kumwe hakoze na Eugene Mukangusi bafatikanije na Jediane na hazwe twari kumwe kuri micro mu kurindira mandanye mu gihegwa na programme zitandukanye z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye twasigiye kano karirimbo
na chanche ku okwibagi kubongunda na jakanumba ko ahindutse ko
kubabandanya kudutega amatwi mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu kuri iyi saha.